Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka.
Ikaze mu biganiro byacu.
Oya, hanti twatumiye twaherutse bavuga yuko bazodutumira mugati badutumira. Kuburyo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko twese twumva badasa na iprona.
Uwo ni Charles Nditije, umuyobozi w'ishyaka iprona mu Burundi, umwe mu banyapolitiki batatumiwe mu biganiro bihuza Abarundi bikomeje i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Urakoze cyane Digwe Manda, baramukijemo mwese muduteze amatwi ku makuru yo kuri no saha. Tuhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, imyerekano yo kwiyamiriza ibiro bijejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu yabaye mu bisagara bitandukanye by'igihugu bishika kuri bitatu kuri uno munsi wa mbere. Ibinyamakuru bitangaza ko abantu batatu muri iyo myerekano mu bisagara bitandukanye bitavye Imana. Philip Owara, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Standard Newspaper, yabwiye Ijwi rya Amerika ko i Kasumu abantu bane bari batwawe kwa muganga. Muri iyo myerekano igipolisi cyateye ivyuka bibaba mu maso congeye kirafata abategetsi bamwe bamwe bayoboye iyo myerekano mu bibanza byo gutoreramwo bita IEBC i Mombasa ni Kakamega hamwe n'ahandi mu gisagara cha Nairobi. I Nairobi igipolisi kijejwe umutekano w'imyerekano cyari muri ivyo bibanza vya IEBC bitandukanye bakoresha ivyuka biba mu maso mu komora utugwi duto duto twari duhari twiteguriye imyerekano igizwe n'urugendo rwari rwateguwe kugirwa kuri uno munsi wa mbere. Abategetsi bavuga ko iyo myerekano yari iteye kubiri n'amategeko. Perezida wa Amerika Barack Obama avuga ko urupfu rwa Mullah Akhtar Mansour, mukuru w'abagwanyi b'abataliban, rwakuyeho umukuru mugwi wabandanyije gutera no kugira ibitero ku Banyamerika n'inani zitandukanye z'abasirikare mpuzamakungu. Kuri uno munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Hanoi, Obama niho yavuga kuri urwo rupfu rw'umukuru w'abataliban Mansour. Yari yaranse ibiganiro na leta ya Afghanistan kugira ubwicanyi bumaze guhitana abagabo, abakenyezi n'abana b'abanyafghanistan uhagarare. Obama asaba umukuru asaba umugwi w'abagwanyi b'abataliban kuja hamwe na leta ya Afghanistan mu biganiro vy'umwumvikano bishobora kuzana amahoro n'umutekano birama. Perezida wa Amerika abivuze kandi nyuma y'umunsi umwe ibiro vy'iperereza vya Afghanistan vyemeza icese ko Mansour yishwe n'igitero cyo mu kirere cyagizwe na Amerika muri Pakistan hafi y'umupaka na Afghanistan. Igihugu cya Pakistan kivuga ko cyamenyeshejwe igigwa ry'ico gitero ku butaka bwacu inyuma yaho kibereye, bakaba baciye bashavurira cyane leta ya Amerika kuba yararengeye imbebe z'igihugu cyabo. Urugendo rw'abategetsi bakuru bakuru b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya, aho babonana n'abakomanda b'imigwi y'abagwanyi b'abakurd mu ntumbero yo kugwanya leta ya Kiislam, vyatumye agashavu kaduga ku baroberi batavuga rumwe na leta ya Siriya, kuko bavuga ko leta ya Obama itagifise intumbero yo kubohora igihugu cya Siriya. Mu biganiro bitandukanye n'Ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa mbere, abaroberi bagwanya leta ya Siriya bagabishije ko ibikorwa biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriko bituma hazoba ubundi bwicanyi hagati y'Abarabu n'Abakurd muri kazoza, mu gihe bariko barashira inguvu mu mugwi w'abagwanyi b'abanyesiriya ba Syrian Democratic Force SDF mu mfunyapfunyo ugizwe hanini nabo mu bwoko bw'Abakurd b'umuhari wa YPG mu bikorwa byo kubohoza ibigwati bigizwe hanini n'Abarabu baka bavyaka leta ya Kiislam yari yarabifashe. Iryo gabisha rije nyuma y'urugendo rw'amasaha 11 rutari rwaratangajwe rwagizwe na General Joseph Votel, umukomanda w'ibiro biyobora ibikorwa biyobowe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya Leta ya Kiislamu. General Votel yavuze ko intumbero nyamukuru ya Amerika ari ugukorana n'imigwi y'abagwanyi bari ku butaka mu ntumbero nyamukuru yo kurwanya Leta ya Kiislamu, kandi ko ugukura Bashar al-Assad, perezida wa Siriya, atari iyo ntumbero nyamukuru bafise.
Arakoze cyane mugenzi wacu utugerejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo biri muri icyo gihugu, bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe na Leta ntibatumiwe muri ibyo biganiro. Abo barimo Charles Nditije, umuyobozi w'ishyaka Iprona igice kitemewe na Leta. Mukanya bwana Nditije yavuganye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka, yemeza ko nta butumire yigeze abona.
Oriyandi twatumiye twaherutse bavuga yuko bazodutumira mu gatiba dutumira ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko batse kwimugabo adasigana Iprona Tashano Siwomana ngayimbena Evariste abantu abo twatumye nta jambo twabatekereye bagiye gwatwe kawe Iprona rero ndongoye yitaje ibiganiro ntabyirimo
bono ni yaba mwaratumiwe mushinga na Hesha Nditije mwari kwitaba ibiganiro biko biraba muri imisi
Ndikwari kuvyitaba kuko nta cizere dufite yuko ari kizovamwo kubera yuko ubwambere hoho Leta ntivyemera. Leta ivuga yuko bagiye kubandanya ibiganiro biri hagati ngaha mu gihugu. Wiri Nyamitwe avugira Leta avuga yuko atabiganiro bizoba ahubwo ko abantu botaha bagatekereza bakitura bugatondera. Kinaco nuko rya hwaniro ry'imigambwe yamije ikiringo cya gatatu cankuru ziza senarede itatumwe kandi ariyo bahanganye na Leta, ariyo birirwa baratoteza abanywanyi bayo kandi n'amashyirahamwe yigenga bimwe bise alto troisième mandat amashyirahamwe yigenga yiyamije ikiringo cya gatatu cyaho nyanze amasenateri ashinzwe ibwirizwa shingiro nabo nyine ntibatumwe. Kinaco nuko mu Burundi baguma batema batongora bariyica mu mugamba ku musaga hose ntajoro ryijana atabandi bagandaguwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Murumva yuko ataki na kimwe cyo twizeza yuko ariko izovamo.
Bamwe bavuga yuko impamvu mutokwemera kuja muri ibiganiro nuko Senared itatumiwe, ariko nk'umudasigana Iprona n'urongo yabadasigana bamwe barabaza bati none inyungu zanyu ziri mu muhari Senared canke ziri mu mugambwe muyoboye Iprona, ibyo bari byo yuko mutokwemera kuja mu biganiro kubera Senared itatumye.
Intumbero ya Petro Nkurunziza abantu bumenya icambere yatangwe kugira no kunyenyanga gucacagura mu imice imigambi yakayirunywenwe imigambi kayihereza abantu bamushigikira byarabaye muri FNL byarabaye muri Iprona birabaherwa kuri munyakuri amatwa dusumira byaratswe muri Frodebu aravuga mbere ko bigire bino muri MST kuburyo rero bagira ati twebwe tugiye tura imigambi ikomakomeye tuyigabanije inguvu twayihereza abatuyoboka bose baca bajya inyuma ya nkuru zavuga ati era abatwebwe bose baratwumvira imbwa wese nyuma yacu acagira ati wewe jewe ndatwara gushika yeza zogaruke. Urumva rero inguvu z'imigambwe inyungu z'umugambo tutashize hamwe inguvu twebwe twemeje kiringo cya gatatu umwaka agenda kwa twikiwe nkuru zazorakuramo kamwe kamwe kurya babita inkwi umuganda w'inkwi ubwira kuramo agakwi kamwe kamwe uroroha kuvuna mbwabo abantu bwiye hamwe twashize inguvu hamwe tuzoshobora kumukura ku butegetsi kugira ngo amahoro aboneke ubwicanyi buhagarare mu Burundi. Nicyo gituma twebwe twavuze tushiga dushinga uvu hamwe ntashobora kutwangira yuko twebwe tujamwe muri Senared kandi tugiye hamwe mugambwe inyungu zawo ntiziboneka ntizizoboneka na gatonya zonyene Abarundi bariko bapfa bicwa buhongo mbuga tugiye hamwe tuno migambwe myinshi zo twashyira hamwe ntangeka yuko tuzoheza tukamunesha.
Ego none
nicyo gituma tawumva ngo
abagiye arusha bo mu mugambwe wanyu abagiye barusha ngayimpenda Evariste na Siwomana Tasiye bo mu tegekanya kuzokorana mute bagarutse canke muzobandanye mukorana muzobakura mu mugambwe bizogenda gute?
badasigana badasigana bazoheza baruce babone ubu ni mukuri no gutari mukuri kuko ico nabwira uko twagize inama ya coordination twumvikana neza yuko atanyungu nimwe dufise tugiye twebwe twenyene twari kumwe nabandi kwatacho tuzomara tacho tuzokuramwe haba ku mugambwe ku badasigana canke haba ku gihugu hanyuma bari nka babiri gusa mugabo tushika abantu bane barenga cumi bavuga yuko twogenda mugabo baraburi ibyiyumviro byo dutsinda ku buryo rero twavuga tuti ibyo bintu twabyumvikanye kurumva rero umuntu agiye aba yahemutse aba yahemukiye umugambwe abadasigana rero bazoheza barabe icyo kogwa mugabo icyo nibaza cyo cyantangaje uko nabonye bavuga yuko inga y'impenda yagiye anserukira ndawuserukira umuntu atamutu
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yategetse ko bitarenze mu gihe cy'umweru abanyamategeko bunganira bwana Emmanuel Mbarushimana mu rubanza buranamo ibyaha bya genocide babarangije kugaragaza ibyo bakuye mu iperereza ry'ibanze rimushinjura. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Abanyamategeko Maître Christophe Twagirayezu na mugenzi we Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana Emmanuel Mbarushimana aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bari bamaze ukwezi kurenga mu iperereza ry'ibanze rishinjura uwo bunganira. Mbere yo kugira icyo bavuga kuri iryo perereza ry'ibanze, aba banyamategeko biseguye ku rukiko ko batiteguye kwiregura mu buryo buhamye. Maître Twagirayezu umwe mu bunganira Mbarushimana yabwiye umucamanza ko ibyo bavanye mu iperereza ry'ibanze rishinjura uwo bunganira batabifite neza ku buryo babigeza ku rukiko. Yavuze ko we na Maître Shoshi Bizimana batashoboye kubona neza ibyo bifuzaga ku gihe muri iryo perereza ry'ibanze rishinjura Mbarushimana. Maître Twagirayezu yashimangiriye urukiko ko n'ibimenyetso by'ingenzi mu byo bifuzaga bishinjura uregwa babibonye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, abwira urukiko ko batarabishyira ku murongo mu buryo buboneye ngo babashe kugira icyo babivugaho. Aba banyamategeko bavuze kandi ko zimwe mu mpamvu zababereye intambamyi muri iryo perereza ry'ibanze rishinjura Mbarushimana ubushobozi bwagombaga kubafasha nabwo buke batawuboneye igihe. Babwiye umucamanza kandi ko batanga buhamya bagombaga gukuraho amakuru nabo byagoranye hanini bishingiye ku bice baherereyemo na gahunda ya burumwe ku buryo ngo hari nabo basangaga barimutse kandi batagira uburyo bw'itumatumanaho bushingiye kuri telefone ngendanwa. Nyuma y'ibyo bisobanuro aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bahereyeho basaba umucamanza kubongerera byibura ibyumweru bibiri bagashyira ku murongo ibyo bakuye mu iperereza ry'ibanze rishinjura uregwa. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Antoine Muhima ariko we yibukije aba banyamategeko ko igihe gisaba ukwezi bari mu iperereza ry'ibanze gihagije bagombye kuba bararirangije. Ni iperereza batangiye ku itariki ya 18 z'ukwezi gushize kwa kane. Ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Jean Bosco Mutangana na madame Charite Bibabara bwabwiye umucamanza ko bukurikije imiterere y'urubanza n'imbogamizi zirugaragaramo butabangamira ubusabe bw'abanyamategeko bunganira Mbarushimana bwavuze ko icyangombwa ari imigendekere myiza y'urubanza busaba ko igihe umucamanza yemeza abanyamategeko bazagikoresha uko bikwiye. Umucamanza bwana Muhima yategeye ko mu gihe kitarenze icyumweru abanyamategeko Shoshi Bizimana na Twagirayezu baba barangije gushyira ku murongo ibyo bakuye mu iperereza ry'ibanze rishinjura Mbarushimana bakabigeza ku rukiko. Umucamanza yibukije uregwa Mbarushimana ko nawe igihe abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe bari kwegeranya ibyavuye mu iperereza ry'ibanze rimushinjura yagombye kubategura ubwiregure bwe. Aba ni abanyamategeko bamwunganira atabemera kuko avuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kwihitiramo ku rutonde rw'abanyamategeko bari mu Rwanda, ariko amategeko y'u Rwanda akagena kutishoboye abagomba kugenerwa bavoka yaba yishoboye akabiyishyurira. Mbarushimana yabwiye umucamanza ko abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera bakoze amaperereza y'ibanze atazi uburyo yakorwamo avuga ko nabazabanza kugenzura ibyakubiyemo urukiko rwamwibukije ko ibyo ari uburenganzira yemererwa n'amategeko kuko nta cyemezo na kimwe kiramufatirwa dahari Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu kandi bikomeye bidasaza bya genocide n'ibyibasa inyoko muntu n'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyaho zari komine Muganza hari muri prefecture ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo uyu mugabo ari ku rutonde rw'abantu barindwi bamaze koherezwa n'amahanga kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 iburanisha ritaha ni ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ehamagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
dukomeze amakuru ajyanye n'ubutabera ku nshuro ya mbere Minani Hussein wahoze ari umushoferi wa Paulina Nyiramasuko wari ministri w'umuryango mu Rwanda mu gihe cya genocide yagejejwe imbere y'urukiko aregwa ibyaha bya genocide ubushinjacyaha bumusabira gufungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboy
Minani Hussein wahoze ari umushoferi wa Paulina Nyiramasuhuko wahoze ari ministri w'umuryango mu gihe cya genocide yagejejwe imbere y'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge umushinjacyaha murega mu buryo burambuye ibyaha bya genocide uko yagiye abikora n'ahantu hanyuranye yagiye abikorera ndetse navuga ko ahagarikiwe na Paulina Nyiramasuhuko yamutegekaga kwica abakobwa ariko amaze kubafata ku ngufu ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rugari rw'abantu banyuranye bagiye bashinja Minani barimo abakoze ibyaha bya genocide ndetse babyemeye bakabikora fungirwa yanabwiye bamwe mu bacitse ku icumu bagiye bamushinja umushinjacyaha akamusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30 asobanura ko aramutse arekuwe yakongera gutoroka nk'uko yaramaze imyaka 22 atagera mu Rwanda umushinjacyaha avuga ko ibyakurikiranyeho Minani bikomeye ndetse bishobora guhanishwa igifungo kugeza kuri burundu y'umwihariko ko ariyo mpamvu asanga akwiye kugumishwa muri gereza Minani hawe umwanya wo kwiregura yabwiye urukiko ko atigeze aba umuyoboke w'ishyaka rya MLND ko ahubwo yahoze mu ishyaka rya PSD Minani avuga ko yemera ko yari umushoferi wa Nyiramasuhuko Paulina gusa ngo yari wagateganya kuko umushoferi we nyakuri yari yagiye mu kiruhuko Minani yabwiye urukiko ku ijoro ry'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 1994 indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal ihanurwa yaraje i Kigali ari kumwe na Nyiramasuhuko yavuze ko yagejeje nyirabuja aho yari atuye ku Kimihurura akaza kubika imodoka i Nyamirambo aho uyu mushoferi yari atuye yavuze ko interahamwe zamenaguye iyo modoka ziyibamo ibintu byose Minani yavuze ko ubwo bujura aribo bwatumye nyirabuja muhiga amushinja ko ariwe wagambanye n'abaza kwiba ibikoresho byo mu modoka ye Minani yabwiye urukiko ko umubano we n'umukoresha we wahise uba mubi ahitamo kuva muri Kigali yerekeza iwabo ingoma muri Butare Minani yabwiye urukiko ko atongeye kugira aho ahurira n'uwari nyirabuja ngo kuko yamwihishaga kubera ko yamushinjaga kumwibishiriza imodoka yabwiye urukiko ko ibyaha aregwa byose yakoranye na Nyiramasuhuko ndetse n'umukazana we n'umuhungu we atari byo ngo abimushinja nabamugiriye urwango kuko yanze gufatanya nabo mu gihe cya genocide umucamanza amubajije impamvu abacitse ku icumu bamushinja nabo avuga ko abamushinja atabazi umucamanza amubajije impamvu atavuye mu buhungiro ngo ataye ndetse agahindura n'amazina akitwa Huseni Abdi Kitumba Mujand avuga ko yashakaga kuguma muri Tanzania ko ariho yari yabonye ubuzima kandi ko yari yiteze ko Tanzania izamuha ubwenegihugu yongeyeho ko yakomeje kugeza mu Rwanda kandi ko ntacyo yikekaga ko yaza kuba yarakoze genocide atari kugaruka mu Rwanda yasabye urukiko rwamurenganura umwunganizi we mu by'amategeko nta byinshi yavuze usibye gusaba urukiko ko rwarekura umukiriya we agakurikiranwa ari hanze byaba ngombwa rukagira ibyo rumutegeka umucamanza zatangaza umwanzuro we ejo kuwa kabiri tariki ya 24 Minani Hussein yafatiwe Remera mu mujyi wa Kigali tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ashinjwa kugira uruhare muri genocide yahoze ari umushoferi wa Paulina Nyiramasuhuko uherutse guhamwa n'ibyaha bya genocide ahanishwa gufungwa imyaka 47 igihano cyari kivuye ku cya burundu nyuma yo kujurira Asumta Kaboy ijwi rya Amerika i Kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. I Geneve mu Busuwisi hateraniye inama rukokoma ku byerekeye ubuzima bw'abantu. Dr. Margarita Chan uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS avuga ko agakoko gatera indwara ya Zika kari ku rutonde rw'ibibazo bihangayikishije isi bizaganirwaho muri iyo nama. Ni inkuru y'umunyamakuru Lisa Schlein ukorera I Geneve yahinduwe mu kirundi na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Muganga Marguerite Chan amenyesha ko impungenge kubegwa n'ikibazo cy'amagara y'abantu ari nyinshi kuvaho ubushakashatsi bwerekana ingaruka mbi umugero utera indwara ya Zika ugira ku bafasoni bibungenze. Ibihugu 59 harimo igihugu cya Brazil kizoberamo imikino ya Olympique muci nivyo bimaze kwibonekezamo indwara ya Zika. Yamara Muganga Chan amenyesha ko OMS ata burenganzira ifise bwo kuza abumva boja gukurikirana iyo mikino kwikurikira. Icyo bikoze, Madame Chan arahanura abafasoni bibungenze kuhamerera amagabo mu kubibutsa ko umufasoni yanduye umugera utera indwara ya Zika yibaruka umwana afise ibihimba by'umubiri bitameze nk'iby'abandi.
Pregnant women should avoid traveling to these.
Abafasoni bibungenze bari bakwiye kwirinda gufata ingendo mu turere tuvugwamo Zika. Ikindi nuko n'abashinga nahe bafata ingendo muri ibyo bihugu harimo na Brazil bomenya ko nabone bashobora kwandura. Kuri ubwo barinda kwirinda kurangura amabanga y'abubatse batikingiye na cyane cyane mu gihe abo bubakanye baba bibungenze. Bategerezwa rero gukoresha agapfuko kugeza umufasoni wabo yibarutse.
Muganga Chan abandanya avuga ko ikiza cha Ebola gihitiye muri Afrika y'Uburengerazuba cabaye icigwa gikomeye ku batari bake, ariko ko mu ntumbero yo gutuza ibiza bitandukanye harimo Zika, OMS itegekanya kuzosaba muri iyo nama rukokoma yo mu ndwiza amadolari y'Abanyamerika agera ku miliyoni 160 yo gukoresha mu myaka ibiri iri imbere. Muganga Chan yabwiye Ijwi rya Amerika ko hambavu ya Zika hari indwara nyinshi zandukira n'izitandukira ziraje ishinga OMS. Muri izo ndwara OMS itegekanya kuzokwibanda mu nama yayo ku ndwara 76. Madame Chane amenyesha kandi ko inama yo mu ndwiza izobikomeye gusumba izindi zose zayitanguriye. Muri rusangi hitezwe abegwa n'ikibazo cy'amagara y'abantu bagera ku 300,000 bazoturuka mu bihugu 194 bigize ishyirahamwe mpuzamakungu OMS. Amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo akaba azofata ikibanza kinini.
Abafasoni bababa 300,000 nibo bapfa bariko baribaruka. Mu bihugu bikenye ibitigiri byerekana ko ku bafasoni 60 baba bariko baribaruka umwe yitaba Imana. Ni mu gihe mu bihugu bitunze ku bafasoni 449 baba bariko baribaruka umwe ari we yitaba Imana. Novyita akarenganyo k'ubusumbasumbane bw'ubuzima.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo Igifaransa bwibutsa ko abakiri bato bafise uburenganzira bwo kwirinda gusama inda zitifujwe no kwikingira indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Kuri ubwo ugwaruka ngo rubwirizwa koroherezwa igihe cyose rukeneye uburyo butandukanye bujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza harimo ubwo gutandukanya ivyaro.
Uruhagarara
kamana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone jongera nisinye
abandi bahisemo urukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko urumusore ko nanje nkaba umurengero mafu
Nigikino muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere na mbere mugenzi wacu Oriane itanga ishaka arabanza atugezeho incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Urakoze cyane Digwema twabwiye ko imyerekano yo kwiyamiriza ibikorwa by'ibiro bijejwe gutunganya amatora muri Kenya yabaye mu bisagara bine by'igihugu cya Kenya kuri uno munsi wa mbere ibinyamakuru bitangaza ko abantu batatu mu bari muri iyo myerekano mu bisagara bitandukanye by'uburengero bw'igihugu bitavye imana Philippe Orwa umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Standard Newspaper yabwiye ijwi rya Amerika ko ikasumu abantu bane bari batwawe kwa muganga mukanya gaheze muri iyo myerekano igipolisi cyateye ivyuka biba mu maso congera kirafata abategetsi bamwe bamwe bayoboye iyo myerekano mu bibanza byo gutoreramwo bita IEBC i Mombasa i Kakamega n'ahandi mu gisagara cha Nairobi i Nairobi igipolisi kijeje umutekano w'imyerekano cari muri ivyo bibanza vya IEBC bitandukanye yikoresha ivyuka biba mu maso mukomora utugwi duto duto twari duhari twiteguriye iyo myerekano yarigizwe n'urugendo rwari ruteguwe kugirwa kuri uno munsi wa mbere abategetsi ba Kenya bavuga ko iyo myerekano yari iteye kubiri n'amategeko Perezida wa Amerika Barack Obama avuga ko urupfu rwa Mullah Akhtar Mansour umukuru w'abagwanyi b'abataliban rwakuyeho umukuru w'umugwi w'abagwanyi babandanyije gutera no kugira ibitero ku banyamerika n'inani zitandukanye z'abasirikare mpuzamakungu perezida wa Amerika abivuze nyuma y'umunsi umwe ibiro by'iperereza bya Afghanistan byemeje cese ko Mansour yishwe n'igitero cyo mu kirere cyagizwe na Amerika muri Pakistan hafi y'umupaka na Afghanistan igihugu cya Pakistan kivuga ko cyamenyeshejwe igigo gico gitero ku butaka bwacu inyuma yaho kibereye bakaba baciye bashavura cyane bashavurira leta ya Amerika kuba yarengeye imbibe z'igihugu cyabo urugendo rw'abategetsi bakuru bakuru b'igisirikare cya Amerika mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria aho babonana n'abakomanda b'imigwi y'abagwanyi b'abakurd mu ntumbero yo kugwanya leta ya Kiislamu byatumye agashavuka duga kuba Robert batavuga rumwe na leta ya Syria kuko bavuga ko leta ya Obama itagifise intumbero yo kubohora igihugu cya Syria Mu biganiro bitandukanye n'ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa mbere abarobere bagwanya leta ya Syria bagabishije ko ibikorwa biyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika biriko bituma hazoba ubundi bwicanyi hagati y'abarabu b'abakurd muri kazoza mu gihe bariko barashira ingufu mu mugwi w'abagwanyi b'abanyesiriya bitwa Syrian Democratic Force ugizwe hanini nabo mu bwoko bw'abakurd b'umuhari wa YPG mu bikorwa byo kubohoza ibigwati bigizwa hanini n'abarabu bavyaka leta ya Kiislam iryo gabisha rije nyuma y'urugendo rw'amasaha 11 rutari rwaratangajwe rwagizwe na General Joseph Votel umukomanda w'ibiro biyobora ibikorwa biyobowe n'abasirikare b'abanyamerika mu kugwanya leta ya Kiislam General Votel yavuze ko intumbero nyamukuru ya Amerika ari gusambura umugwi wa leta ya Kiislam atari gukora ku butegetsi Perezida Bashar al-Assad aya namakuru yavugwa hirya no hino ku isi kuri uno munsi
urakoze cyane Oriane itangisha kutugerejeho incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi inshuti twari kumwe aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.